Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye kaze mu kiganiro ya gacokuru no munsi. Ndi Alexandre Bizimana kuri mikro. Ikiganiro cacu kigizwe n'amakuru tugiye guhera mu makambi y'impunzi z'abarundi Rusenda na Murongwe, aho hitezwe umushitsi w'iteka ahagarariye ishirahamwe World Child Land. Uwo munyacubahiro yitezwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2028 Ruheshi akazoba java mu gisagara ca Amsterdam mu gihugu c'u Buholandi. Indo nindo na Emmanuel Bimenyimana.
Ujejwe itumanako mwishyirahamwe World Child Holland ararindiriwe mu makambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda na Murongwe ejo itariki 28 Ruheshi 2018. Kubw'amasoko yacu, umutegetsi azobaje kuraba ibyaranguwe n'iryo shyirahamwe mu nkambi haheze imyaka itatu bafasha impunzi z'abarundi. Umutegetsi azogenzura inyubakwa zihuriramwo abantu benshi, amashure, ibibanza abana bakiniramwo, aho gwaruka ruhurira, inzu basomeramo ibitabo n'ibindi byakozwe n'iryo shyirahamwe bivugwa n'isoko ryacu. Ishyirahamwe rya World Child riri mu nkambi ya Rusenda kuva mu kwezi kwa mukakaro 2015 mu bijyanye no gukingira no kwigisha abana hamwe n'ugwaruka mu nkambi ya Rusenda na Murongwe. Emmanuel Bimenyimana, ikiganiro yaga mu Rusenda.
Tukiraho mu Rusenda, ishyirahamwe ry'abaganga ba Afrika ryatanze inyigisho nkaburabwenge ku barere communautaire 25 bo mu bice 15 by'ubuvuzi byo mu karere ka Nundu. Izo nyigisho zabereye inundu ku wa 24 na 25 Ruheshi. Ido nindo na Gracia Alenga miju ya Pacifique Munezero.
Intumbero y'ico cigwa kuraho 75 bafasha kwa muganga bava mu burere butandukanye bukukira ibitaro bikuru vya Nundu cyaje cyo kuraba uko bashobora kumenya ibimenyetso bijanye no gufungura nabi hamwe no kubarungika ku ivuriro ribegereye. Abo twaganiriye bari muri izo nyigisho, bamwe muri bo batumenyesheje ko ishyirahamwe ry'abaganga ry'Abanyafurika bategekanya kuzokora inyigisho nk'izo nyene mu nkambi y'impunzi ya Rusenda.
Tuza waendelee kuleta mafunzo yingine ili yaenee kwa watu wote.
Mwamenya ko inyuma y'izo nyigisho umumwe wese mu baraho akaba azogendera mu karere akoreramo araba abakeneye gufashwa.
Tubandanirize imurongwe aho ishyirahamwe mpuzamakungu Adam Smith mu mugambi wayo Elan RDC ryatanguye inyigisho zo guhimiriza impunzi z'abarundi z'imurongwe kugende bazokoresha ubuhinga bwa mobile money ariyo M-Pesa mu ikambi ya Murongwe. Ido nido na Edward Nzambimana.
Tuciye mu dukino, ishyirahamwe RDC ryarateguye inyigisho ku mpunzi z'abarundi ziba mu isite y'Imurongwe, aho bigisha uburyo bwo kubika amahera muri telefone. Baramenyesheje yuko ubwo buryo ari bwiza cyane, na cyane cyane ko ubwo buryo bufise ingaruka nziza mu gihe bukingira abantu kutibwa ayo mahera no kuyakoresha nabi. Aba impunzi zumvirije izo nyigisho biciye muri utwo dukino zaramenyesheje yuko ubwo buryo ari bwiza, kandi zongera zivuga yuko bwaje hageze kuko bari basanzwe bafise amatelefone batazi gukoresha iyo M-Pesa. Edouard Nzambimana kubw'ikiganiro yaga Imurongwe.
Mu kurangiza, mu gihe igenekerezo rya 24 Ruheshi ari umunsi wahari wa mafi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishyirahamwe ry'abarovyi b'abakongomani n'abarundi bakorera akazi kabo mu kiyaga ca Tanganyika bararonkejwe n'intwaro ya Kongo, ibikoresho by'uburovyi, insenga, imoteri zibiri n'ibindi babihawe mu minwe y'umushikiranganji w'uburovyi n'ubworozi, umushingantahe Daniel Palaku Kisaka kuri plage Mushimake Ibaraka. Abo barovyi barashimye bivuye ku mutima uburongozi bw'igihugu kuri iyo mpano babaronkeje. Nino ngaha ndangirije ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jack Kahora. Jewe nakibasomeye ndi Alexandre Bizimana, naho ubutaha murakoze.